bose uko ari batanu bafatiwe ku mugwa mukuru w'Ubujumbura bari bazindutse bitaba imitahe barungikiwe n'ubushikiriza manza bwa Republika bukukira sentare nkuru ya komine Mukaza muri meri ya Bujumbura nkuko biboneka ku mitahe yabo banyeshure bari barengukishijwe kugira ngo habe amatohoza y'ibanze instruction mu Gifaransa aho muri kaminuza y'u Burundi ni batatu bose bari baranye imitahe akaba ari nabo bari bijanye kwitaba ubutungane abandi babiri bo mu ishuri ndabigisha NS nabo baronkejwe imitahe mu gatondo ko kuri uyu wa kane nyene bacaburizwa imodoka ari ishure bajanwa kuri parke ikubukira sentare nkuru ya Mukaza abo banyeshure bamaze gushikaho bumvirizwa no mu majisa bahamaze umwanya urumero mara imiduga itatu y'igipolisi yacizira abayora abanyeshure bari mu nzego zizerukira abandi muri kaminuza na NS bemeza ko batazi cyatumye bagenzi babo bahagarikwa ariko rero baribaza kwifatwa rya bagenzi babo rifitanye isano n'ingingo nshasha ya leta yo gutanga agafashanyo bourse nk'ingwati izorihwa aho karonzwa ku buntu nk'uko byari bisanzwe bigenda mbere muri NS ho bari bamaze gusohora urwandiko ko kuva ku 2023 ku kwezi bazohagarika ivyigwa biyamirize iyo ngingo uno umwe mu baserukira abandi muri NS
nta ubizi neza ico bafatiwe ariko irwo rwandiko rwariho ari rwarasohotse abanyeshuri ku kujya ngingo ntibari bayakiriye neza bari bashaka kugaragaza kabaro kabo kuba representa bacu nta yindi ngwane bari bafitanye n'abantu twibaza yuko cyaba byavuye kuri uko kuntu abanyeshuri bo batakiye neza iri tegeko risubiramo itunganywa ishasha jya ashanyo kabara gahabwa abanyeshuri kagira prebus
abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi na NS batangazwa n'ukuntu bagenzi babo bahagaritswa n'igipolisi kandi bariko bumvirizwa n'ubutungane
turatangazwa yuko bashaka gufatwa n'igipolisi mu gihe ubutungane ari bwo bwari bwabatumye ko ubwo twatuzi yuko bumvirizwa n'ubutungane bakarekurwa canke icakibagiriye bagafatwa nta wanse yuko nuko tutazi ico bacatumye bafatwa
ariko rero kuba bari batumwe ko n'ubutungane hama bakacha bafatwa n'igipolisi navyo ni ibintu bitangaje ari nasho gituma n'ubu dufise amakenga yaho bari aho bajanwe n'umutekano wabo ko wifashe muri kano kanya
abanyeshure basaba ko bagenzi babo barekurwa
ico dusaba muri uno mwanya nuko aho bari hose umutekano wabo na cyane cyane ku magara yabo byo kubahirizwa hama ica kabiri nuko borekurwa kumbere na kwetu kamenya ico bari bafatiwe hama ibikwirikira bigakwirikira mu nyuma
makinga yiwacu nuko abo basanzwe barongoye abandi banyeshure tutazi iyo bo babaroye cha kabiri umutekano wabo nitwa batuzi ngene wo umeze ubu ico twose barero twosaba yuko botubwira na cyane cyane nkuko umutahe bari babahawe n'ujejwe ibya security muri kaminuza y'u Burundi yuko yotubwiraho bo babari ubu nuko umutekano wabo woba wubahirijwe cha gatatu naco nuko bare kugwa bakide games no kumenya nico bo barengukiye kuko bari muri bamwe baserukira abanyeshuri nitwumva rero icatumye batora bamwe kuko ni batatu mu barenga 10 baserukira abandi banyeshuri
kuva ku muhinga mukuru uyu wa kane ku ishuri nderabigisha NS no mu bigo bimwe bya kaminuza y'u Burundi nka IPEA hamwe na Mutanga ku mugwa mukuru Bujumbura ivyigwa byahagaze aya makuru yemezwa n'abigisha hamwe n'abanyeshuri nyene hari amakuru avuga ko abanyeshuri bafashwe babafungiwe mu iperereza yaba imiryango canke abandi banyeshure nta urayemeza mu gipolisi cy'u Burundi tubajije baturungitse ku muvugizi wa parike nkuru ya Republika Agnes Bangiricenge twamurondeye kuri telefone ariko ntitwamutoye eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.